Imwumviriza ni radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Burundi tuvugira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Mu Rwanda ho ni FM 104 n'ibice 3 no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice 3. Mwiriwe neza inshuti zacu, muri kumwe na Fidel Niyongabo
na Thomas Kamilindi. Mwiriwe neza. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru. Mu Burundi, umugwi ujejwe amatora wakoranye inama n'abayobozi b'amashyaka ya politiki.
Kampanye elektorale ntibera mu bibanza by'akazi, ntibera mu mashuri, icyo twita lieu de travail.
Uwo ni Pierre Claver Ndayicariye, president wa CENI. Bavuganaga rero ku birebana no kwiyamamaza.
Mubona yuko umenga hoba hariho umugwi w'abantu dukomiriye mu bikorwa bateza gukora, mu gihe boba babishaka boba babujije gukora iyo kampanye. Nibaza kwa hamwe hatangira umuco.
Na huyu ni Pierre Celestin Ndikumana, userukira urunani Amizero y'Abarundi. Muri sport, irushanwa rya Sekafa ry'abasore batarengeje imyaka 17 rizarangira muri iyi weekend mu Burundi.
Chancelier Udagi Angela Merkel ari mu rugendo rw'umusumwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu twigoro two kugerageza kumvisha President Trump kudaheba amasezerano amakungu yagiranye na Iran ku bigwanisho ruhonyanganda byayo. Abasivile 40 bapfuye basomye nturi mu ruzi Ubangi mu buraruko bushira uburengero bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko bahunga ingwano hagati y'igisirikare cya Leta ya Kongo n'abantu itwaje ibigwanisho. Amakuru yo hirya no hino twabateguriye, tutangure kuyerekeye Amerika. Aho Chancelier w'Ubudagi Angela Merkel yagendeye Leta Zunze Ubumwe za Amerika uno munsi kuwa gatanu, ari mu rugendo rw'umunsi umwe aho yabonanye na President Donald Trump. Inama hagati yabo bategetsi babiri yakurikiye urugendo rw'iminsi itatu President w'Ubufaransa Emmanuel Macron aherutse kugira muri Amerika. Urugendo rw'abo bategetsi babiri rubonwa nk'akigoro ko kugerageza kumvisha President Trump kudaheba amasezerano amakungu yagiranye n'igihugu cya Iran ku mugambi wacu werekeye ibigwanisho ruhonyanganda. Mu gihe vyibonekeje ko imigenderanire hagati ya President Trump na President Macron yari yifashe neza igihe yagira urugendo rw'iwe Washington, ku vyerekeye Angela Merkel siko ibintu vyifashe. Igihe Merkel yabonana ubwa mbere na Trump inyuma yuko amaze kurahira mu mabanga ya president mu kwezi kwa gatatu mu mwaka w'2017, ukuboko kwiwe kwaheze mu nzira igihe yari arindiye ko Trump amuha ukuboko. Trump na Merkel ntibavuganye mu kiringo c'amezi atanu. Bavuganye ku telefone ku itariki imwe y'ukwezi kwa gatatu. Mu gihe President Macron arondera guhendahenda President Trump, Angela Merkel sivyo ashimikira ko ivyo ashira imbere ni ibibazo n'inyungu ibihugu vya Amerika n'Ubudagi bihuriyeko.
Abayobozi ba Korea zombi banditse amateka barenga bwa mbere mu myaka 60 umurongo ugabanya ibihugu byabo byombi bari kumwe. Kim Jong-un niwe muyobozi w'ikirenga wa Korea ruguru wa mbere urenze umupaka. Yakiriwe na President Moon Jae-in wari amutegereje ku rundi ruhande rw'umurongo ahagaze ku butaka bw'igihugu cya Korea y'Epfo mu mudugudu wa Panmunjom. Bahanye umukono bombi bamwenyura, maze President wa Korea y'Epfo nawe aratambuka arenga umurongo ugabanya ibihugu byombi akandagira ku butaka bwa Korea ruguru. Kim Jong-un yavuze ko yishimye cyane arongera atari ko kuki twatenze bigeza. Yatangaje ko yagize ikiniga cyinshi. Abategetsi bombi bagiranye ibiganiro maze basangira n'ifunguro ku meza bari kumwe na Madame Jae-in, Madame na mushiki ba Kim Jong-un. Inama yashojwe n'itangazo rusange rivuga ko umuyobozi w'ikirenga wa Korea ruguru Kim Jong-un na President wa Korea y'Epfo Moon Jae-in biyemeje gukuraho intwaro zose za kirimbuzi mu kigobe cya Korea cyose. Bavuga kandi ko biyemeje gushyira mu bikorwa n'andi matangazo n'amasezerano yose yabayeho kugeza ubu hagati ya Korea zombi. Iyi nama hagati ya Kim Jong-un na Moon Jae-in ni ya gatatu hagati y'abakuru ba Korea zombi. Iya mbere n'iya kabiri zabaye mu 2000 no mu 2007 zombi mu murwa mukuru wa Korea ya ruguru Pyongyang.
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC tukiri hano muri Amerika umushikiranganji mushasha ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pompeo yeretse ikimenyetso gikomeye ibihugu bicuditse na Amerika biri mu ishyirahamwe ryo kwivuna abansi ry'ibihugu byo mu buraruko bw'ibihari Atlantique OTAN yagiye uno munsi kuwa gatanu ku mugwa mukuru w'igihugu cyo Bubiligi Brussels mu nama y'abashikiranganji bajejwe imigenderanire ba OTAN ivyo amasaha make nyuma yuko yemejwe mu mabanga yiwe mashasha. Mike Pompeo avuga ko ivyo ishyirahamwe OTAN rishaka gushika ko bikomeye cyane kandi bifitiye insiguro ikomeye cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Pompeo avuga ko President Donald Trump yamusabye ko yitaba inama ya OTAN. Umunyamabanga mukuru wa OTAN Jens Stoltenberg n'abandi bategetsi Brussels bahayagije ingingo ya Mike Pompeo yo kwihutira kuza mu biganiro by'ishyirahamwe OTAN uno munsi wa gatanu. Atangaza ko byerekana akamaro gakomeye k'iryo shyirahamwe. Abitegereza ibintu bavuga ko ingingo y'umushikiranganji ajeje imigenderanire mushasha wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo kwitaba inama y'ishyirahamwe OTAN ari ingingo ikwiriye mu gihe umwuka mubi utera wiyongera hagati ya OTAN n'Uburusiya, aricyo kibazo bisa nuko aricyo kizoshimikirwa ko kurusha ibindi mu nama ya OTAN.
Uyu munsi Ubufaransa bwijihije isabukuru y'imyaka 170 ishize buciye ubucakara bw'abirabura mu bihugu bwakoronizaga. Muri ibi birori, President w'Ubufaransa Emmanuel Macron yatangaje ko ikigo ndangamurage ku bucakara kizatangira gukora muri uyu mwaka mu murwa mukuru w'Ubufaransa Paris, mu nyubakwa iteka ryo guca ubucakara ryashyiriweho umukono ku itariki ya 27 y'ukwezi kwa kane mu 1848. Icyo kigo kizayoborwa n'uwahoze ari Minisitiri w'Intebe w'Ubufaransa Jean-Marc Ayrault. President Macron yasobanuye ko iki kigo kizahabwa ibyo gikeneye bihagije, no kuvuga abakozi, amafaranga n'ikoranabuhanga rigezweho. Kizaba gishinzwe kwigisha rubanda amateka n'ubushakashatsi ku birebana n'ubucakara. President Macron yongeyeho ati iki kigo kigomba kandi gusakaza ku isi ubushake bw'Ubufaransa n'ibikorwa by'Ubufaransa mu guharanira ubwigenge, kuko ubucakara butaracika no muri iki gihe turimo. Gushyiraho iki kigo ndangamurage ku bucakara byari byaratangajwe bwa mbere n'uwabanjirije Emmanuel Macron ku butegetsi, President François Hollande, ku itariki ya 10 mu 2016. Uwo munsi Ubufaransa bwizihizaga isabukuru y'imyaka 15 yari ishize bwemeje mu mategeko yabwo ko ubucakara ari icyaha kibasiye inyokomuntu. Aha rero twababwira yuko Ubufaransa ari bwo bwonyine kugeza ubu bwashyize mu mategeko yabwo icyo kintu kiremereye yuko ubucakara ari icyaha kibasiye inyokomuntu.
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC makuru yerekeye Afrika. Abasivile 40 bapfuye basomye nturi mu buraruko bushyira urengero bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ariko bahungira mu gihugu kibanyi cya Congo Brazzaville bivuye ku gutana mu mitwe hagati y'igisirikare cya Leta ya Congo n'abantu bitwaje ibigwanisho. Ayo makuru yatangajwe n'abategetsi ba Leta ya Congo. Ubwato bwari butwaye abo bantu bwibiye mu ruzi Ubangi ruri ku rubibe hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo na Congo Brazzaville. Abantu bane bishwe n'abiyahuzi b'umugwi Boko Haram bagize igitero mu gisagara cya Maiduguri, igisagara kinini cyane kiri mu buraruko bushyira uburengero ubuseruko bwa Nigeria. Amakuru yatangajwe no musiko wa gatanu. Gutana mu mitwe kwabereye ku nkengera z'igisagara cya Maiduguri mu ijoro ryo ku munsi wa kane. Hari ibimenyetso byerekana ko abagwanyi bariko barondera gushikira ikambi y'igisirikare ya Giwa iri muri icyo gisagara, abantu bikekwa ko ari abagwanyi bapfungiwe muri iyo kambi.
Muteze amatwi Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nimujye no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com no kuri Facebook VOA Radio Yacu, hose murahasanga amakuru n'ibiganiro byacu.
Amakuru yo mu biyaga binini mu Burundi, umugwi w'igihugu Seni ujejwe amatora wahaye ibikoresho vyo kwigisha mu migambwe n'inani ziyandikishije mu myiyamamazo y'amatora yo kwemeza canke guhakana ibwirizwa nshingiro. Inkuru ya mugenzi wacu Remonzi Imana ari Bujumbura.
Kimwe n'ikaramu uzi kwandika izo imanise yene na kukagozi urayifata ukavivura.
asigurira imigambwe ninane ziyandikishije kugira zo kwitaba imyiyamamazo y'ukwemeza cyangwa guhakana ibyahinyanywe mu ibwirizwa shingiro ry'Uburundi. Pierre Claver Ndayicariye arongoye Sene yatanze ibikoresho bigizwe n'itegeko ry'umukuru w'igihugu ritanga uruhusha rwo kwiyamamaza. Itegeko ry'umugwi Sene rivuga umwanya wo kwiyamamaza hamwe n'urupapuro rw'itora kugira abazoja kwigisha bazokwereke abanywanyi babo ingene bazotora. Ndayicariye yatanze n'impanuro kuri abo bazoja kwiyamamaza mu matora ya kamaramaka.
Kugurura 6h kugara 18h ijya leta kandi rimwe cha kabiri kampanye electorale nibera mu bibanza by'akazi nibera mu mashure ico twita lieu de travail ico décrisse les établissements les enceintes des établissements d'enseignement public et privé kampanye electorale ibera mu bibanza bizwi bikontorogwa n'inzego z'intwaro hanyuma aho inzego z'umutekano zija zikurikira ibiri kubirahabera.
Ubaserukiye urunani amizero y'abarundi umushinga mateka Pierre Celestin Kumana afisa makenga ku ngingo ihanisha mande y'amafaranga 200,000 gushika ku 400,000 kubakorera leta bazokwiyamamaza mu masaha y'akazi.
Article umuntu ayiravye neza umenga hariho umugwi w'abantu les agents publics ndavuga abantu bose bakorera leta n'umwarimu arimo umudiregiteri n'abandi umenga barababujije kuzoja mu bikorwa bya kampanye. Ntimubona yuko umenga aho bahariho umugwi w'abantu dukumiriye mu bikorwa bateza gukora mu gihe bo babishaka bo babujije gukora iyo kampanye. Nibaza kwahamwe hatangira umuco kuko abantu nibibanza biratandukanye.
Urongoye Seni avuga ko iyo ngingo itomoye kuko ibikorwa vyo kwiyamamaza bitoca bituma imirimo mu gihugu ihagarara.
Ubwo kampanye electorale zigura kugara ibiro, oya ntibisigura kugara ibiro. Ubwo abanyamugambi baje muri kampanye baza amabanga bashinzwe bogira rimwe ibiro bigasigara byugaye, oya kuri jewe ntibosigara bugaye.
Ayandi makenga yashikirijwe n'abanyamigambwe n'umwanya wo kwiyamamaza hamwe n'itangwa ry'imusha kubajejwe intwaro byashikirijwe na Kasim Abdul arongoye IPDZ igamibanga hamwe n'umufasoni ya serukiye umugambwe FNL.
Tugiye gusaba uruhusha rwo kwiyamamaza hanyuma aba administrateur ntibatworohereze bega tuzitwara kwandi tuzovuga tuti ko twebwe twabujijwe gukorera aha anye twari twabimenyesheje canke twabisabye mbega ninde tuzoja kwitura tumubaza tuti none tubigenze gute.
Turazi yuko ari gutangura saa 12 zo mu gatondo tukarangiza saa 12 zo kumugoroba, ariko rero nari nkeneye ko mwumfasha umuco dufate ikoraniro turihejeje saa 11 na nusu turi mu giteranye abangiranze kurari mu yinga mu minota 30 sinzoba ndashika. Mbega none ya mamodoka ariko byabimenyetso by'umugambwe cyanke za mpuzu twambaye zusha tuzambura bizogenda gute? Umuntu ashobora kutubona akaca avuga ati aba bantu bariko bariyamamaza.
Kuri ivyo bibazo urongoye Seni yasavye ko ku mwanya wo kwiyamamaza urangiye abatakure bo bikora mu kudasotora abandi mu gihe naho umustaneri yimanye uruhusha umugambwe woca witura buramatara mukurira.
Iga byose biva mu ngendo hariho kuvaho hagarise kampanye ukagendura dundu muzika kandi amasaha y'umuzika yarenze. Urumva urikora ya kampanye atravera muzika amasaha ya kampanye yarenze. Iyo ni point de vue ya Seni yatwe ni wari wambaye none ugira wambaye ishati y'umugambi wagusabye kuyikura, oya kuko niyo mpuzu wazindukanye nuyambare utahe ujike muhira kuko kampanye yahagaze. Bajya bazogushavurira niho bazogushavurira kubera bambaye ya shati, bazogushavurira baravye wambaye ishati awuhagarara ingene uri kurigenza nibyo uri kuravuga kubera kampanye yarenganye.
Imigambwe 26 n'urunani rw'abigenga rumwe niyo izoja kwiyamamariza gutora canke guhakana ivyahinyanywe mu ibwirizwa shingiro ry'Uburundi. Ico gihe bo bakazotangura kw'igenekerezo rya mbere ukwezi kwa gatanu kirangire kwa 14 uko kwezi nyene, naye amatora nyezina akazoba kuwa 17 ukwezi kwa gatanu 2018. I Bujumbura, Raymond Zimana, Ijwi rya Amerika.
Ngireka tuve Bujumbura rimo urakoze. Noneho tunyarukire Arusha muri Tanzania ku cyicaro cya EAC hari inama yerekeranye n'abashinzwe iby'urudandazwa kudandaza ibicuruzwa ku mipaka y'ibi bihugu bigize uyu muryango. Hanyuma riri cyiza inkuru ikomeye nuko urujya n'uruza rw'ibicuruzwa rwasubiye kugenda neza hagati y'u Burundi n'u Rwanda nk'uko byatangajwe uyu munsi n'abayobozi b'inzego zishinzwe ubu buhahirane ku mipaka y'ibihugu byombi. Ni inkuru twateguriye kandi tugezweho na niyo nkuru Pierre Claver.
Intumbero y'inama batwara ibisata bijeje uruja n'uruza rw'ibidandazwa hagati y'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko bari bamazemo indwi yose niyo kurabira hamwe inzitizi zihari n'ingene zovaho. Naho byinshi bimaze gukogwa kugira ngo abagwizatunga boroherezwe mu karere, haracibonekeza inzitizi hagati y'ibihugu n'ibindi cyane cyane ku mipaka. Ahamaze iminsi yavugwa cyane ni hagati y'u Burundi n'u Rwanda, aho urudandazwa rwasa n'urwahagaze mu minsi iheze. Yamara abajejwe icyo gisata bemeza ko ubu inzitizi zisa n'izaheze ku badandaza bifuza kubahiriza amategeko. Sabamahoro Gerard atwara igisata cy'amadouane mu kigo kijejwe gutoza amakuru n'amatagisi mu Burundi, OBR.
La question de savoir effectivement quel le problème entre les commerçants rwandais.
Ati ku kibazo cyo kumenya ingene byifashe hagati y'u Rwanda n'u Burundi kubyereka ibidandazwa bijabuka imbibe biva mu Burundi bikaja mu Rwanda canke biva mu Rwanda biza mu Burundi, ubu ntangorane zihari, gusa byose bibwirizwa kubahiriza amategeko. Uruja n'uruza turabona ko ku mipaka dusangiye ruriho, iyo amategeko y'urudandazwa yubahirijwe n'ukuri nta kibazo.
Jusqu'à présent aucun problème qui s'oppose.
Na mugenzi we w'u Rwanda niko abibona. William Musoni ajeje ugisata nk'ico mu kigo kijeje gutoza amakuru n'amatagisi mu Rwanda RRA, avuga ko ubu uruja n'uruza rwifashe neza. Icasaba nuko abakora ako kazi bo kwijukira kubahiriza amategeko agenga urudandazwa. No hagati y'u Burundi na Tanzania abadandaza bato bato baracidoga ko bagisabwa amananiza. Ubutwari gisata nk'ico muri Tanzania, Beni Usage avuga ko bukebuke bizoja birakugwa mu nzira. Yemeza ko bitumwa nuko abakozi b'amaduane bataramenyera neza canke naho bigatumwa n'ubuhinga bwa none ukutamenya amategeko ku badandaza n'ibindi.
Kuna mizigo yambaye kusafisha kwake mingine mikataliwa kabisa.
Atari bidandazwa bimwe byabujijwe, ibindi nabyo hari impapuro z'uruhusha zikenegwa. Ingorane nyinshi zishika rero ku mipaka nuko abantu baba batabajije neza. Nico gituma duhamagarira abantu kwiga neza amategeko agenga urudandazwa bashaka kugira baronka amakuru yose kugira ngo ntibave bagwa mu mporero. Nivyo hari n'igihe biva no kubakozi bacu ku mipaka, ariko hanini nabo badandaza bato bato kandi ntushobora kuvuga ngo nta mategeko narinzi mbabarira. Oya,
bifanya hivi ni kwa siju sheria haiwezi kukuhurumia.
No hagati ya Tanzania na Kenya inzitizi nk'izo ziracibonekeza. Ni mu gihe haheze imyaka irenga 10 guhuza iby'amaduane bitanguye gushigwa mu ngiro mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Naho biruko hari n'ibyo abadandaza bashima nko kugabanya umwanya bahora bamara mu nzira bagiye gutora ibidandazwa ku kivuko cya Dar es Salaam muri Tanzania canke Mombasa muri Kenya, bavuye mu bihugu nk'u Burundi canke u Rwanda bidashika kwibahari. Ivyo byatumwe no kugabanya ivyahora bisabwa mu nzira. Imipaka itangwa ko akarorero ko yifashe neza cyane mu byerekeye ruja n'uruza rw'ibidandazwa ni hagati y'ibihugu bitatu: u Rwanda, Ubuganda na Kenya. Pierre Clave ni inkuru yarusha ku bw'ijwi rya Amerika.
Urakoze Pierre Clave kuri iyo nkuru. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza kuri wa gatanu yatanze inyigisho zo kuzirikana igihugu ku bamenyeshamakuru mu ntara ya Murambya. Bimwe mu byigishijwe ni uko igihugu arongoye kidakenye nk'uko igihugu cy'u Bubiligi cyagicuze bufuni na buhoro, no kuvuga colonisation cyavyigishije. Ni inkuru dushikizwa n'umenyeshamakuru wacu Diane Ndonse ari mu ntara ya Murambya.
Zimwe mu nyigisho zo kuzirikana igihugu umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yatanze ku barongoye amaradiyo n'abamenyeshamakuru harimo uguhishura amabanga y'igihugu y'ugucugwa bufuni na buhoro kw'igihugu cy'u Bubiligi. Icegera cy'umuvugizi w'umukuru w'igihugu Aladio Medi Nzeyimana avuga ko igihugu cy'u Burundi kidakenye nk'uko icyo gihugu cy'u Bubiligi cyagiye kiravyigisha mu nyigisho zitangwa mu mashure.
Twaramaze kubona yuko hariho ibintu byinshi bari baratunyegereje abakoloni. Turamaze kumenya yuko igihugu kidakenye nk'uko bari babitubwiye. Ati rero ko basokuru bagwanika igihugu bakagwanira abuzukuruza bagagwanira n'agateka kacu, none twebwe nitwava kwisi tuzoba twakoze iki? Ati rero mu vyukuri turabe dukora ibintu byose byo gusimbataza amahoro umutekano ibisigaye tuzove ku yisi bavuga bati mwabantu mwabaye ku yisi muri abagabo muri abahizi
ubwo butunzi buvugwa n'ubwoko butandukanye bwo butare n'ubutaka buri mu mice itandukanye y'igihugu umukuru w'igihugu yabandanije avuga ko ubwo butunzi bukuye gutuma abarundi bagwanira igihugu aha yatanze akarorero ko gikwiye kugwanirwa nk'uko basokuru babikoze icegera cy'umuvugizi Alain Diomed avuga kandi ko ikiganiro cyari kigamije kwerekana imigambi imwimwe igayitse y'ibihugu vya rutura nubwo atashimye kwishikako
cyari kijanye n'ivyitwa ivyahishijwe mu migambi mibi y'abakoroni n'imigambi yo kubandanya gutsimbataza ubukoroni ngaha kwize ico kiganiro rero cyari kije kwerekana imigambi imwimwe igayitse ibihugu vya rutura n'ibintu bimaze imyaka irenga ijana bashira mu ngiro twebwe tutabizi ariko tugasanga mu vyukuri isi ibandanya gutituka uko intwaro zigenda zihindagurika kwisi ugasanga biriko biraza tutabizi ariko bo babiteguye kuva kera hose wanashaka n'ubwo bukora n'ubutaratangura
aha rero abamenyesha makuru basabwe gushira imbere ikoreshwa ry'ururimi kavukire byongeye bakiyubara mu byo bavuga kuko bari mu bashobora kwandurutsa intambara mu majambo bakoresha nkuko Alain Diomed Nzeyimana abivuga
abamanyamakuru bokora bakurikije akaranga ku Burundi haba mu kuvuga ururimi rw'ikirundi haba mu kugwigisha haba no mu gutanga inyigisho cyangwa mu gukora ibiganiro biboneka koko ko ari ibiganiro biriko birabwirwa abarundi nkuko bivuga bati umunyamakuru yavuze ikintu hari gihe ico kintu avuze gishobora gutuma mu gihugu haba intambara ati rero muvuze kuri murabe mu gihugu aho twaciye murabe igishoboka maze mukore koko mufise ikintu cy'urukundo kw'igihugu
izi nyigisho ryari rya mbere zihawe abamenyesha makuru ariko ziri mu mugambi wo kwamaze itangwa mu biro by'umukuru w'igihugu bavuga ko umugambi wo kuzitanga watanguye mu ntango z'umwaka w'2017 ukazorangira mu mwaka w'2019 abamenyesha makuru bakaba batahora bemererwa kwinjira aho ziriko ziratangirwa igihe umukuru w'igihugu ariko aratanga inyigisho nk'izi nta gikoresho na kimwe gifata amajwi canke amasanamu cinjira ndetse n'ikaramu n'urupapuro ntivyinjira byongeye kirabujijwe ko hagira uvuga kubijanye n'inyigisho zatanzwe ari naco gituma atamumenyesha makuru numwe yemeye kugira ica bwijwi rya Amerika kubijanye n'ingene bakiri inyigisho bahawe mu ntara ya Muramvya Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Unumwanya w'amakuru y'inkino zitegekanijwe mu mpera z'indwi mu karere k'ibiyaga binini reka dukubitire ubwa mbere mu Burundi aho turi kumwe ku telefone n'umenyesha makuru wacu Evariste Nzikobanyaka Evariste uranyuva
ndakumva neza Fidel
uravuga ko mu nkino haravuga ko mu mpera zino ndwi hazoba inkino za nyuma zisoze rihiganwa ry'abasore batarenze imyaka 17 izo nkino nizihe
izo nkino zizohuza imigwi ine yashoboye gushika mu cya kabiri kirangiza no kuvuga imigwi ibiri yatsinzwe mu cya kabiri kirangiza n'izohura iyo nayo ni umugwi serukira gihugu wa Kenya uzotana mu mitwe n'umugwi w'igihugu cy'Uganda ubwo rukindo kwazoba cyo kumunsi wa gatandatu ku kibuga cibuye mu Ntarangozi ni mu gihe rero ku munsi w'Imana naho mu rukino rwa nyuma rutanga igikombe ku mugwi uzoba wabaye wa mbere mu higano ry'uno mwaka rya Sekafa rya rutare rwa 17 imyaka rikazohuriza rero ku mugwa mukuru w'intara gitega ku kibuga ingoma cy'igitega umugwi serukira gihugu wa Somalia no mugwi serukira gihugu wa Tanzania
witegereje gushika ubu ico gikombe iryo higanwa ryagenze gute
ndiko ndategereza iryo higanwa ko ryagenze nuko umugwi serukira gihugu w'u Burundi wavuyemwo mu nkino no kwita zijonjora mu nkino za mbere phase preliminaire kuko utashoboye gushika muri ico ca kabiri kirangiza naho warufise amanota 4 ariko rero wari wasinzwe ibitsindo byinshi kuko nk'umugwi w'iseruka y'igihugu wa Kenya wari wasinzwe mu guseruka y'igihugu w'u Burundi ibitsindo 4 ku busa cyo rero Burundi buva mu higanwa no kuvuga yuko imigwi yashitse mu gice cya nyuma kirangiza umugwi wari ufite amahirwe gusumba iyindi n'ubu mugwi wa Tanzania ariko rero umugwi wa Somalia ntawiyumvira kuko imigwi yaserukira Somalia kuva Sekafa yatangura gutunganya inkino imigwi ya Somalia ntiyari bwashike ntiyari bwakora ibitangaza nk'uko umugwi w'imiyabaga y'atarenza 17 babikoze uno mwaka wa 2018
witegereje kubijanye n'abarorerezi ubona izo nkino zararorerewe
ariko nko mu gisagara ca Ngozi bamwe mu bakunzi b'umupira amaguru bavuga bati kibuga cabere kwigana ubwa mbere kiri kure kuko bava Ingozi ku mugwa mukuru bagana Ibuye kuki hafi kirimba cy'umukuru w'igihugu ahasanzwe avuka bavuga bati ni kure nuko bavuga ko inkino zarorerewe zakiniwe ku kibuga cy'Ibuye Ingozi mu nyuma zagiye zirorerwa n'abarorizi bakeyi bitume kandi nuko mu guserukira igihugu Burundi wavuyemo ariko rero imuyinga abakuzi b'umupira amaguru babandanje baza kuraba inkino aho wasanga mbere bashigikira cyane umugwi wa Tanzania mwomenya ku Fidele ko igihugu cya Tanzania gihana cyane urubibe na cyane cyane mu karere ka Ngara bahana urubibe n'intara ya Muyinga aho abatanzania baraje cyane umukubwa mukuru w'intara Gitega abarurizi baraje cyane ariko nuko bivugwa bati abaje kurorera ntaco bagura ubona ko abanyagitega bari biteguye bazi ko haba baronka nk'abafungura reka n'abihereza ibinyobwa mu Gitega bari doga yuko abaje kurorera umupira w'amaguru batashoboye gusohora amafaranga kugira ngo abanyagitega bayasigarane.
Urakoze, yari Evariste Nzikobanya nka yakurikirana iyo higanwa ryabaye munsi y'imyaka 17 y'umupira w'amaguru mu Burundi.
Tujye noneho mu Rwanda. Mu Rwanda ho ni muri wikendi shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere izaba igeze ku munsi wa 18. Turi kumwe n'umunyamakuru wacu Jean-Claude Munyandinda. Jean-Claude, wewe wiriwe neza?
Mwiriwe neza Thomas, makuru yanyu?
Ni meza, nawe ni meza se?
Enaje da kumena kilozo.
Nuko rero uyu munsi wa 18 wa shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere upanze gute, uteganijwe gute, ni iyi mikino iteganijwe?
Urakoze cyane Thomas. Uko biteganyijwe shampiyona ku munsi wa 18 yatangiye, imikino yatangiye uyu munsi bwa kinwaga umukino umwe ikite ya Kiyovu Sport yakira Miroplaste umupira wabere kuri stade ya Kigali i Nyamirambo. Kiyovu Sport yatsinze Miroplaste ibitego bibiri ku busa. Indi mikino iteganyijwe ku munsi w'ejo ni mikino ine, aho Mukura izakira Etincelles kuri stade Huye i Butare, Amagaju akazahura na Police FC kuri stade Nyagisenyi i Nyamagabe. Undi mukino ukazahuza Rayon Sports na Bugesera bakazakina kuri stade ya Kigali i Nyamirambo. Hanyuma kuri stade Ubworoherane akazahurira Musanze na Kirehe. Iyo ni imikino iteganyijwe ku munsi w'ejo kwa gatandatu. Indi itatu isigaye ni ku cyumweru, aho umukino uzahuza ikipe ya Marine na Gicumbi kuri stade Umuganda Rubavu. Sunrise ikakira Espoir i Nyagatare. Hanyuma mukino wa karundura niko twavuga ni hagati ya AS Kigali na APRFC, ariyo makipe arwanira umwanya wa mbere w'agateganyo muri shampiyona. Cyane cyane ko uko bihagaze kugeza ubu ngubu kuri gahunda y'agateganyo, APRFC ku mwanya wa mbere n'amanota 38, AS Kigali ari ya kabiri n'amanota 32, bivuze ngo uzatsinda ku kimwe hagati y'abagabo babiri azahita ashimangira umwanya wa mbere ariko nanone ku rwego rw'agateganyo.
None se iyo urebye amakipe yo mu Rwanda, Rayon Sports ejo bundi yakiriwe by'agatangaza ivuye muri Mozambique imaze gutera intambwe yisumbuye, ubona koko amakipe yo mu Rwanda mu cyiciro cya mbere arimo agira ingufu ku buryo mu myaka iza azaba nayo yemewe atingwa?
Nibyo koko ubivuze neza uti amakipe yo mu Rwanda arimo aragenda atera intambwe, byaragaragaye ukomoje ku byo Rayon Sports yakoze yinjira mu cyiciro cy'amatsinda cy'amarushanwa ya Confederation Cup muri Afurika. Aha ngaha rero umuntu yavuga ati ni intambwe igaragara, ni ikipe irimo kugenda yigirira icyizere, kandi ntabwo twavuga ngo Rayon Sports gusa nk'uko wari ubivuze, andi makipe nayo biragaragaza ingufu. Uru rugero twatanga ni urw'ikipe ya APRFC iherutse kugurisha umukinnyi wayo Jad Bizimana, umukinnyi wayo ukina hagati, ikipe ya Beverene yo mu cyiciro cya mbere mu Bubiligi. Umunsi w'ejo nibwo yamusinyishaga ikamugura akayabo kama ero 189,000, no kuvuga akaba miliyoni 200,000 z'amanyarwanda. Ni intambwe ikomeye ku mukinnyi nk'uwo, bivuze ko impamvu yaguzwe n'ikipe ikomeye ikamwemera ikamushima ni uko urwego rwe rwari ruri hejuru, kandi urwego nta handi yarukuwe ni mu ikipe ya APR Football Club. Bivuze ngo muri iki gihe amakipe arimo aragaragaza urwego rushimishije, icyo umuntu yavuga gusa ni ukuvuga ngo bakomereze aho. Toma
Jean-Claude Munyandinda, urakoze cyane rero, ubwo iyo mipira uzayikurikira?
Niko bimeze, gahunda ni uko izaba yagenze byose mu makuru ya cy'imikino iyo mu mpera y'umuntangiriro z'icyumweru gitaha.
Komera.
Aha rero niho turangirije ibiganiro tuba tubafite kuri iyi saha. Kuri mikro twari kumwe na Fidani Yongabona,
Thomas Kamirindi, maze rero mugire w'ikindi nziza, murakarama.